yenererano y'ugwaruka ugusubira kubaka igihugu kirango w'amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha akanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro ndafite ijambo.
Ndashimiye mwese muriko muratwumviriza kaze mu kiganiro cy'ugwaruka. N'umunsi ducije nino ibyavuzwe n'umukuru w'igihugu ku byerekeye kwerekana amatungo ku bategetsi baherutse kujya mu mabanga y'igihugu. Kiganiro muriko mubishikirizwa na Francine Kanyange.
Iki gihe isi yugarijwe n'ikiza cya coronavirus, ubuze ibimenyetso byayo. Ibimenyetso bya coronavirus ni ibi bikurikira: ubushuhe, kumeneka umutwe, gucika intege, gukorora no kuma mu muhogo, kubura inkwimu. Mbega ni iki wakora kugira wirinde icyo kiza cya coronavirus? Karaba kenshi mu ntoki, kururira canke wasamurire mu ngingo y'ukuboko, koresha imishwaro ukitabwa uhejeje kuyikoresha imwe bita papier mushwaro, ifuke ku munwa n'agatambara kabigenewe, irinde kuramukanya mu guhana ibiganza no kugwana mu nda, irinde kuja mu makoraniro y'abantu benshi. Ubu ni ubutumwa bwa Radio Inzamba agateka kawe.
Itariki 25 z'uku kwezi Evariste Ndayishimiye yaravuze ko ubutunzi bw'umuntu ari ibanga ryiwe. Aho hari mu kiganiro yahaye abanyagihugu ku wa gatanu uheze igihe ariko yishura ku bijyanye n'uko abategetsi baherutse kujya mu mabanga atandukanye atarerekana ubutunzi bafise, kandi umukuru w'igihugu hari hamaze ukwezi abasabye kubyegeranya hanyuma bakabyereka ubutungane. Imbere yo kubandanya tubanze tubyumvirize muri iyi nkuru ya Bertrand Ndakuriyo yaciye mu makuru yo kuri uyu wa mbere.
Mutangure gusuzuma amatungo yanyu yose mufise.
Iryo jwi ni ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, ariko asaba abagize leta n'abandi bategetsi muri leta kumenyesha amatungo yabo imbere ya sentare ibijejwe. Hari ku munsi yasozerwa amasengesho yo kwibuka uwahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza mu ntara ya Ngozi kuwa 23 Myandagaro umwaka. Icyo gikorwa kikaba cyari gitegekanijwe gukorwa mu ndwi zitarenga zibiri uhereye ku igenekerezo rya 2024 Myandagaro umwaka. Intumbero kugaye Evariste Ndayishimiye ngo yari yo kugwanya abanyuruza amatungo ya leta.
Nagomba fatire akaryo kugira ngo ntumire indongozi zose gusuzuma amatungo yanyu yose mufise, kugira ngo muri izo ndwi zikurikira tube twahejeje kubishyira ku murongo tubishikirize abajejwe ubutungane kugira babitubikire. Nitwaheza ikiringo tuze dusubire tubereke ibyo dufite babone yuko atabyo twacishije ku ruhande.
Uretse ko iryo tegeko risanzwe riri mu ngingo ya 95 y'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ryari ryacerewe gushyirwa mu ngiro inyuma y'ukwezi kumwe gusa abisavye abagize leta, iryo jambo rya Evariste Ndayishimiye n'iryigeze rikurikizwa, aho bitatangaje kumva Evariste Ndayishimiye mu kiganiro n'abamenyeshamakuru yivuguruza mu ijambo.
Ubu utwebwe mbere twasanze bidatumbereye neza nko kurumba umuhini mushasha utera amabavu, ku buryo tugiye ngo tujya tuzanire twasanze nk'umuntu umwe ashobora kumara nk'ibyo yose atarabiheze. Tujyatabwa ruti itunga ry'umuntu n'akabanga kiwe ubu nitwaheze ikirimo zoshora uti
bakaguhenda ko hijuru wabaribona naho na masistema guma kinwa aba Babiloni bo bakina abantu nk'umupira masistema guma kinwa bose aba Babiloni bo bakina abantu nk'umupira.
Urahejeje kumva insiguro yatanzwe n'umukuru w'igihugu ugwaruka mu bivuga ku iki. Duhe ijambo Loïc ari muri Qatar ati ibyo Evariste Ndayishimiye yavuze byerekana ko ashigikiye abasahura itunga ry'igihugu.
Yaragaragaje neza yuko iwiwe wa mugani wo wa kera bavuga ngo umugabo yihindukiza mu kirago ntihindukiza mu ijambo, uwo mugani iwiwe atacyo kimubwiye. Aho ubwa mbere akivuga yuko abayobozi bose uhereye kuri we bashikirijwe amabanga bazokwerekana amatungo yabo, cyari kimwe mu bizana umwizero yuko abarundi tugiye kubona akagwi k'ibisuma byari bifukanye mu nda y'igihugu kagiye guhagarikwa ariko inyuma y'iminsi akaca atwaka umwizero mu kwivuguruza wenyine akavuga yuko amatungo yabo akwiye kuba akabanga. Iyo jambo ntiribereye ku muntu w'umukuru w'igihugu kuko biba bigaragara yuko ashigikiye ikakagwe. Rero ntigwaruka nta kintu na kimwe twoherereza icyizero umukuru w'igihugu n'abandi barongozi bariko baramufasha kurongora ko ibintu by'ibiturire ibintu byo kunyonora amatungo y'igihugu ko bagiye kubihagurukira ahubwo numva bigiye gutsimbatazwa bivanye n'icyo jambo uko yagiye kubishyikiriza ubwira kabiri.
Ubundi ari muri Katani Hassan ati umukuru w'igihugu aho kwihindukiza mu ijambo yari guha akarorero keza abandi bategetsi mu kwerekana mu butungane ibyo atunze.
Ahantu hari ikibazo ni uko we avuga yuko ubutunzi bw'umuntu ari bantu n'icyo cyari bibanga kuri we ku bandi ntibibagira umutware mwiza niwe atanga akarorero kihera ko akavuga ati ubutunzi bwanjye bungana ukuntu n'abandi bagaca bakurikira.
Mao ari mu Burundi ati ayo majambo y'umukuru w'igihugu yerekana ishaka ryo gusahura igihugu abakirongoye bafise.
Inyishu ya tanze ko itunga ry'umuntu ari akabanga kiwe jangu ukwaru kazangi mtanga kina uke uke kuko nete nisanzwa miyidwi kumari bihugu bikenye niki gihugu chaju umuntu aja muri politike kugira kenshi arondera itunga muri politike ni arondera itunga iryo tunga rero amaze gushyikira igihugu kugira atunge binyarutse ariba niko muri ibihugu byacu ndetse rero kijya kwerekana amatungo nubwo abanjirije uwo mukuru w'igihugu dufise mu Burundi uwo munsi yarakigeze amajanja biranka kuko baca babona ko ingorane aribo ba mbere baba baciteye yuko siyo bokora ku butegetsi biciye mu nzira binyuranye n'amategeko ari byinshi batashobora kwisigura. Bwa mbere agishika ku butegetsi yari yavuze ko bagiye kwihutira kwerekana amatungo yabo ariko mu nyuma yarivuguruje hajya burya bagendana baramubemereye cyane baramwereka igituma batari kwerekana ayo matungo ndetse benshi ayo bafise uwo munsi byabagora kuyasigura nicyo gituma yihindukije kandi byategetse bagenda kujya kuko nawe ahashyitse arakeneye kubaka ibitu biteye ubwoba arakeneye kugira ibiduka byiza byiza nk'ibya abaperezida y'i Burayi bafite kandi tukamenya ko aho bakura atari hamwe rero mu tubigenda gute baca bategerezwa kwiba niyo mpamvu bitari gushoboka kwerekana aya matungo yabo. Nkavuga nti ibihugu byacu byo muri Afurika cyane cyane ibihugu byacu bikenye ntibizigera bitera imbere mu gihe umuntu wese agiye ku butegetsi azoba agishaka gusahura igihugu agiye kurongora kuko ntacyo azahura wenyine n'abamukikije bose bacabigenza uko.
Bertil ari mu Rwanda ati urongoye Burundi hari icyo anyegeje adashaka gushira ahabona.
Aya akugandje sibanga kandi ikindi nacho kuvuga ngo nibanga egaye ko ari cyo yoba yiyotse adasho yiyotse sinumva ko yobuga ko ari banga ariko uri umutegetsi watoye n'abanyagihugu amatungo yabwizwa kuyerekana kugira ngo niyo wanahava ibintu bizobe bigaragara yuko ataco wononye cyangwa ataco wize nzi ndo kwivuguruza ahisati yinya hari cyo yiyotse naho bwiwe nta makamese yagiye aragaragaramo ariko nimba ariko avuga ngo nibanga ashobora kuba ariko arihishawe cyangwa afite abandi ariko arahishira mu bandi bategetsi nyine bafite ibyo baba baranyuruje bagize ibyo banyuruje nyine akavuga ati ndabakuvure nyine ariko arashaka guhishira abandi ndimo niko ndabyumva.
Bazokumenya no gusumba ingene wiyizi bakubonere no gusumba ingene we ubona bigira intama kandi tuzi ko ari ingwe z'imibango bazoguhenda ngo n'abakunzi b'amahoro mwijoro bigahinduka bamwe bakiga abadapfuye bakabohwa bakigira ku bama basenga bakananirwa no gukunda umuntu babona.
Alison ari muri Malawi abona ko amajambo Evariste Ndayishimiye yakoresheje mu gusigura igituma baterekana ubutunzi bwabo atabereye umukuru w'igihugu.
Namenyesha yuko iyo mvugo y'umuperezida wacu si mvugo ikwiye kuvuga umuntu ari umuperezida, ni mvugo kuvuga umuntu ari ahantu yicaye atazi icyo ari, atazi icyo akora. Ibivugo nyine ibyo avuga atagira aho abikura, kuko nta kuntu na kumwe nubwo ko bafise ubutunzi buharundwi yose bateza kubwandika, hari abanyeshuri abana b'u Burundi bari kubariga bicaye hasi nta makaye taki, ubukene butwugaje tuyihubungana tugizimo, nta musore karongoro gutakenya, inda zinda ziho ziraba nyinshi kubera iki, abasore barakenyera ngo gutakenya umugabo barafise ntashobora kuvuga ko waharura indwi gahera bakibiharura ikaragara nyine yigize ibanga ry'ubugenzi bucibwe neza igihugu bacibe neza kweri muntu ariko umwe ntabyo gutwara aje kunyatura ahubwo aje n'akariho aje gusenda n'akariho aje gusenda akariho kuko uko base kubyerekana ni nako nazopa yizase bahora iz'iwabo ku miryango mvuze ngo umuntu avukana umutahe ngo n'umwana avukana umutahe umutaba ese ngo muyimagura mare mu ruhiga ariko muri sadwa bafise amazi ateye ubwoba impangu n'impanga mu moto hateye ubwoba ngiye cyangwa se abona nabi bivuze mu mabwa bafise umutahe ubwo bwa mbere ntabyo berekanye ko no kunyaga igihugu cyacu naho tweho nyine twibereyeho nk'inyondwe n'ubusato bw'inka, ubusato bw'inka nibwo bishika inka igapfa mugabo inyondwe ntipfa kugumya ko natwe tujya tukumiye ko ujya kwiyondwe nyura ku busato bw'inka nabona kuri igihe gusa nuko mbona duteramo induru hagiye nyine zibaye ko buraca burira bugaca nta mvura idahita izazogira umwanya izohera tuzogiteka nk'abarundi.
Tujya muri Tanzania, Divan hari imikambi y'impunzi ya Nduta ati nta gitangaje kirimwo mu byo umukuru w'igihugu yavuze urabye ibisanzwe biri ko biraba mu gihugu.
Sinotangazwa no kuvuga ko Ndayishimiye ashobora kuvuga ko abategetsi biwe yashyizeho bategerezwa kwerekana amatungo yabo bisanze ibyiriwe ashingiro mu nyuma akisubira kakavuga ko bitari ngombwa kubera ko hari abasanzwe bafite imitungo kugira iheze guharurwa byotwara indwi yose. Kuko rega Ndayishimiye nta rutonde afise rwo gutwara igihugu, nta n'amategeko ariho mu gihugu bavuga ngo ari isunga kugira avuge ibi cyangwa avuge biriya. Icyo gituma uno munsi ukuri gushobora kuza muri we hanyuma amaze gushyika muri ya bicecero byo muri Serengeti FDD bisanzwe bitwara igihugu kakabigafukama igihugu mu nda kakamubwira ko iriya avuge ata gaciro bifite atayivukira kwisubira kuko abantu benshi twibaza ko Ndayishimiye ari umukuru w'igihugu atwara igihugu cy'u Burundi ariko Ndayishimiye ngewe nkugaruka uko ndamubona kuva hagiye ku butegetsi sinokwemeza ijana ku ijana ko ari umukuru w'igihugu. Abatwarani ba Bunyoni, abatwarani ba Ndakugarika, abatwarani bariya bandi bagenewe bahurikiye muri kajya kamiki y'inkora abana za Serengeti FDD zisukamye igihugu umuntu uno munsi. Iyo rero ashatse guca kubiri n'iyo biyemeje bo ngabo ni ngombwa yuko aca yisubira ko bidatebye. Ibi rero ngiye kugaruka byantangaje ibyakirirwa kugenda uko nyine.
Mosi ari muri Zambia ati iyo ngendo ntibereye umukuru w'igihugu.
Ntaho byigeze biboneka ko umuntu w'umutegetsi nk'umukuru w'igihugu ashobora kwivuguruza akivuguruza ku ijambo yavuze, kuko ubundi bwo hategetswe kubaho kubahiriza amategeko. Turanze ubushize umukuru w'igihugu yari yavuze ko kila muntu wese umutegetsi yatowe mu mabanga ategetswe kwerekana ubutunzi bwiwe ukungene bungana bivanye n'ibyo duhitiyemo, hanyuma uyu munsi ukumva umukuru w'igihugu arongeye arinamura ngo ubutunzi bw'umuntu n'ibanga ryiwe, uca wumva ko ariko hakoreshwa nk'inyanyuro nohava mvuga ko ari amantiteza aho arakora. Rero by'ukuri iyi ngendo cye ndayigayo ndayisuzugura kandi cyane kandi cyane by'ukuri nk'umutegetsi, ahubwo yari guhumiriza abandi akabahimiriza ababwira ko bategerezwa kwerekana ubutunzi bwabo
kugira ngo ikinogo twaguyemo cyane kugira ngo amakosa twagiye tugwamo muri iki gihugu cyacu kugira ngo ntiyonge gusubira ahubwo twari tumwitezwe ko iciza mugabo ugiye kuraba tutangura kubona ko agiye yatangura kugenda yihindukiza tutangura kubona kumenga ntaciza tujye kumuronka ko rero abategetsi bakwiye kwigarura cyane barakwiye gusuzuma na cyane cyane ibyo bavuga bakamenya ko umunyagihugu bahe barabibwira bamenye ko si umwana abanyagihugu uyu munsi baraciye ubwenge nibabimenye rero abategetsi bamenye ko uyu munsi niba wo butowe ahubwo nibakore ku nyungu nziza z'umunyagihugu nk'umukuru w'igihugu ifite ntibigitera soni kuba yongeye kwihindukiza ahubwo akaza kuvuga kumenya ibanga ry'umuntu kandi bategeze kwerekana uburyo bwabo kungene bungana hanyuma tukamenya kungene igihugu kigenda bugenda bagitunganya none ubu biragaragara ko bagiye ahubwo nyabuna kubyinjiramo cyane bagiye kwinjira muri birebire kugira ngo ahubwo nyabuna wa munyagihugu bategezwa gukingira bagende nyabuna bagiye kugira ampe kumuhasha bagende bagiye kumuhasha usange n'ikintu twari gufasha igihugu tugiye mu mifuko y'abategetsi bamwe bamwe
Neto nawe ari muri Kenya arerekana ingene abategetsi cyari nkenerwa ko berekana ibyo batunze
kuvuga ubutegetsi bwa byagiye havamo ubunyenyezi bwinshi biba cyangwa bashaka guhisha ubunyenyezi bagiye barakora mu kwiba abanyagihugu ntabwo numva yuko mu bisanzwe byabonetse kumenga afite akantu kamutwara menga kamuteye ubwoba yuko yoguma avuga ku byerekeye yuko kwerekana amatunga yabo ubwo yuko yongeye hagirira ikibazo bivanye n'uko harimo abantu benshi bagiye biba icunga ry'igihugu mu kugurisha n'isoko nkuru ya Bujumbura mu kugurisha ibisate bimwe bitandukanye bya leta nicyo nkumva yuko nenda baramuteye ubwoba agatinya kandi yabonye ko yahagirira ikibazo kubwanjye bo byerekana kuko biraboneka abanyagihugu bari mu bukene nta ngere bivanye n'ubugwi buri ku butegetsi bwihaye ibisata bimwe bimwe birimo amafaranga bugashyira mu mifuko yabo no kunyanyasa abantu guhohotera abantu ariko igihugu kikaguma gishimye n'abenegihugu barara inzara ibifungurwa bizinze kandi amafaranga ari kukabikamo k'abantu kandi yari afite okora bo byerekana hama bakabona abo bafite imicungo ndengerabucungane kugira ngo babaze neza iyo ayo mafaranga yapfuye mu gihe bo byerekana bo baba bakekewe n'umukuru w'igihugu kandi umukuru w'igihugu barayikekewe ntabe umuntu yisubira ko kuko nta muntu w'umutegetsi muri yanyu ashobora kwishyira ko kugira ngo hari biriya kandi ari umukuru w'igihugu ari Sebarundi ari we afite ijambo rya nyuma biramara amajwi kandi bifite agahinda ahubwo ni ukwivuguruza nk'uko wenda se bari umukuru w'igihugu ibintu babanje rwose nko kwendera igihugu inyuma y'igihugu tw'amategeko atatu umenga nta kuri turi mu gihugu umenga nta kuri kuboneka cyangwa umuco werekana yuko abenegihugu bagiye kubahirizwa n'uburyo bagiye kubaho muri iki gihe cy'ubukene nta ngere
amasisteme yica benshi akinza bate bamwe baricwa kubwira ukuri ntikuvugwe igici gikuze gaca bamomora imizi bakigira intama kandi tubona ko ari ingwe z'imibango bakazana iterambere ritarama twame tubasega baryoherwa ruko twama duteze amashyi
ikiganiro ndafite ijambo cyo kuri wa 30 ukwezi kw'icyenda 2020 aha niho tubisozerereye twavuze ibyerekeye ibyashikirijwe n'umukuru w'igihugu ku ishyirwa mu ngiro y'ingingo iri mu bwirizwa shingiro ivuga ko abategetsi bereka ubutungane ibyo batunze bashinze amabanga bashinzwe n'iyo bayavuyemo ugwaruka rwerekanye amakenga gwatewe n'imvugo ya Evariste Ndayishimiye rugira ko rusaba ko iryo tegeko ryoshyirwa mu ngiro kubwira ngo itunga ry'igihugu ntiriherereye mu mifuko y'abatwara turashimiye abo twari kumwe muri iki kiganiro n'abaduteze amatwi irindi sango ni ku munsi wa gatatu za
cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawe